Muri iryo tangazo umugwi igihugu jeje wateka azina muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko byamize ibitero by'amagrenade zabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru Bujumbura harakomereka abantu barenga 50 batanu nabo bahasiga ubuzima. Uwo mugovuga kuteye intege leta kwishaka yerekana ryo kujya inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agateka azina muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Jean Baptiste baribonekeza arongoye mu gisene ndashe yavuze na bimwe mu bintu bibaza umugwa twara
umugwi Senegal urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nishyira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI harimwo ibihano byafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku byegeranyo by'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka SDH bakarenza uru rw'amazi kuko igihugu cyifashe no ku ntambwe kimaze gutera by'agateka kazi na muntu n'umutekano na cyane cyane muri uyu mwaka.
Umugwise n'idasho bemeza kandi ko izaha byakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ibyumviro by'utu turorero
ku byerekeye Burundi. Urugero ni uguha n'uko nk'ubu mubyo dufite urabye ahantu sinema mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari ibihugu nka Afghanistan, usanga ari ibihugu nka Siriya, usanga ari ibihugu nka Iraq, ibihugu nka Colombi cyangwa Ukraine. Ndibaza ko atamumenyesha amakuru yambwira muri kano kanya yuko ibyo dufite mu Burundi bishusha ibyo bafite muri ibyo bihugu. Hariho ibyaha byakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero cyangwa ntibitumwa n'ibyo twabonye cyangwa twumva muri ibihugu bigiye kuvuga. Ugereranije ibyo twabonye muri kanya ufate 2002 cyangwa 2008 cyangwa 1993 urabona yuko ibyo dufite ubu harabaye civil politique nyinshi twe turabyemeye mugabo ntiri ku rugero cyangwa imyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ibyo twabonye muri imyaka ihe.
Iri tangazo rya CNDH riri inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshingamategeko icyegeranyo cyavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwa igufa. Ibi ntibyaguye neza nko mu bashingamateka
mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko ari abashobora kuba bari muri Congo hari abashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nayo mukaba muvuga muti reka bazi ibi ni umubyoroshe muvuge mushyarije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho icyo kuje mu rusimbe tuvugire neza bajya bo haza kugira ngo batureke noneho muri kwa rwego rwa A
baje baribonekeza niba atashatse nawe kwikunda akaza kuri leta
kwitubwi rero twakirana umutima mwiza ivyumviro byose byabinje harimwo ivyumviro byo kunenga tuvuge nk'ibyo tuba dukora ariko cyane cyane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu tubonye niko tubishikiriza.
Ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ibyo yahanuye ubutegetsi
nawe uvuga ngo iyo raporo yashyikirijwe na Imana yasushanye na Nations Unies ishobora kujamo kose birashika ugasanga baronse amakuru atari yo. Igihambaye nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu tumenya ko ari cyacu ikintu ari cyo kivugwa n'umurundi kivugwa n'umunyamahanga kivugwa n'ishyirahamwe cyangwa kivugwa n'uwigenga ari cyo tugifata nka nkamwe hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bariya bakirwanya nimba raporo isohotse mu 2060 ari cyo izi 60 tubikoreshe twiyubake izi 40 tuzigize.
Uru rwandiko rw'umugwi CNDH rusohotse mu gihe amashyirahamwe yigenga 8 yatanga isekeza ry'iminsi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku byaha byabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015. Iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi ikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka. Ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganji bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku byaha byakozwe muri icyo kiringo ngo bwongere ubuhana ababyagirizwa. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze u Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cyemezo. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.